ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu c'amakuru wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com miriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro mwisanga cyo munsi twatumiye abaganga banonosoye ubuhinga butandukanye kugira ngo batubwire mu buryo bunonosoye bimwe mu bintu abanyagihugu bashobora gukora kugira ngo bagabanye canke birinde indwara zimwe zimwe hamwe n'ibintu bashobora gukora kugira ngo bagume babungabunga amagara yabo. Umwe muri bo yanonosoye ibijanye n'ubuzima bw'abigeme hamwe n'abafasoni bibungenzi aratubwira bimwe mu bintu byo kwitwararikwa cyane cyane muri ibi bihe z'indwara zivyaduka. Naho muganga yanonosoye ibijanye n'indwara ya diabete ari yo bita isukari aratubwira bimwe mu bimenyetso vyayo vya mbere uburyo bwo kwirinda canke kugabanya ubukare bw'iyo ndwara yiraye cyane mu bihugu nka byose byo ku isi n'u Burundi urimwo. Turi kumwe rero na muganga Gérard Ndayizamba akorera mu bitaro byo mu gihugu cy'u Faransa na Romandi akaba yanonosoye uhinga ujanye no kwitaho abakenyezi hamwe na bibungenze. Muraho muganga Gérard Ndayizamba.
Ego ndabaramukije kandi ndanezerewe no kuhura na Dr. Nyandu naho tukazinaye.
Murakomeye ngaho mu Faransa?
Ego turakomeye.
Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi na muganga Joseph Nyandwi yanonosoye ubuhinga bwo kuvura indwara y'isukari diabete akorera mu bitaro Kira biri i Bujumbura mu Burundi. Muraho namwe muganga Joseph Nyandwi.
Amaro neza cane ndabarabukije mwese ariko atumiza ndaramukije n'abatumire.
Murakomeye ngaho i Bujumbura?
Turakomeye turashima.
Egome imbere gutanga ikiganiro ariko reka ndabahakanya kugira mu twidondore mu buryo bukwiye. Reka tutagure kuri wewe Joseph Nyandu.
Murakoze kujya mayivuze je nitwa muganga Nyandu Joseph. Nkabana nadosoye indwara zivuye ku nkabura mubiri ibyo twita mu kirimi cy'Igifaransa patologie endocrinienne cyangwa hormonale ku batumva cyane amaterme ndimi tukiganga. Muri zo rero iza ku isonga n'indwara y'isukari nibyo, ariko hariho n'ibindi n'izindi ndwara nyinshi ziri muri uwo bugwi. Hama rero kujya mwabibuze ura ku bitaro Kira Hospital hano i Bujumbura, ibitaro byigenga benshi bazi muri make niyo zota bindi.
Reka namwe Dr. Gérard Ndayizamba butwidondora.
Ego jewe ni kwa Gérard Ndayizamba Burundi aba mu France. Nize ishuri rya kaminuza mu Burundi hanyuma nzize ndakora hafi imyaka ine muri maternite y'ibitaro byitiriwe umugana wa Rudoviko rwa Gasore. Mu nyuma yaho narabandanije amashuri muri kaminuza y'Irene mu France. Imyaka itanu nahize yarampaye uburyo
n'ubumenyi bwo gushobora gukurikirana abakenyezi bibungeze n'abatibungeze ndibagiye n'abibora kugaruka. Mu nyuma yaho narashoboye kandi kurondosora ubundi buhinga butandukanye, haba mu byo gufasha abagize ingorane zo kurondoka, haba mu gupima imbanyi ukoresheje bya zuma bimurika mu nda bita ekogarafi. Ubu naho nkaba nshinzwe muri matenite nkoramwo aha muri Norwegandi buhinga bumwe bita telemedicine. Niwe umuganga ashobora kuvura umuntu ari kure akoresheje ubuhinga bwa none.
Ni byiza cyane rwose. Rekadu tabwe kwinwe bwenyene muganga Gerard Ndayizamba, mutubwire igikorwa cyo kwitaho amagara meza abakenyezi y'abafasoni muri byo byose mudondoye cyifashe gute mu bitaro mukoreramo.
Ifashe neza kubera ni maternite bita maternite nivotuwa mvuga iri muri zi muzambere ariho ya mbere ya kabiri n'iya gatatu. Ya gatatu niyo ishobora gufata bakira nk'abana bavutse ataragera gushika ku mezi atandatu. Iyo maternite nkoramo rero irafite ubuhinga ni n'abakozi bakwiye kugira gishobora gukora ubuhinga bwa none.
Igitigiri cy'abafasoni babitura muri iki gihe muganga kingana gute? Hoba hari ibyahindutse kubera nk'ibiza tuzi kiza cyadutse cya corona virus birashobora kuba byaratumye nk'abafasoni muhara muronka igitigiri cyabo kibagabanuka? Ibintu byifashe gute muri iki gihe?
Ego abantu benshi bari bazi yuko mu mwaka wa 2020 hazovuka abana benshi kubera abantu benshi bari biyugaranye kubera umugera wari mwinshi bibaga kubera bijya bita confinement zo tugabanuka gutembera. Hanyuma rero batavuka abana benshi mu kose ko byagenze, ahubwo ibyo bari barindiriye bya bita baby boom byahindutse baby flop niko twavuga hafi ku isi yose. Kubera
muriko muvuga ko abana bavutse ari bake muri iki gihe?
Yego, ni bake kandi si Buraya gusa. Urabye nk'i Taiwan bagabanutse gushika kuri 23 ku ijana, mu Rusiya gushika kuri 10 ku ijana, na twebwe aha ishyirwa mu ntango z'uyu mwaka twari gushika kuri 15 bagabanutse, urumva ni hafi bose no muri Amerika.
Ariko abantu bari bibaza ko ahubwo nk'uko mwabivuze muri confinement uruvyaro rwari guca rwiyongera, byo byatewe n'iki?
Abantu benshi bari batewe ubwoba na kazoza, kandi umuntu yovyumva byo bari bari iyo iki kiza kizodushikana. Ahubwo na 2021 ndabikifashe neza cyane, ariko ngira umwaka uza bizotangura kugenda neza.
Ego reka namwe tubabaze Dr. Gerard Nyandwi, aho mukorera mu bitaro kira cyane cyane mu buhinga mwanonosoye mu kuvura indwara zitandukanye, tushimikiye cyane cyane ku ndwara y'isukari muri izo bitaro ubu muri iki gihe byifashe gute?
Murakoze cyane ku bijyanye n'indwara y'isukari, haba mu bitaro dukoreramo kira cyane mu bindi bitaro. Hagishasha uvuga ngo coba kiyongere ko kivuye kuri iki kiza canke kuri uno mwaka muri rusange, ni ingwara isanzweho ihari cane ibereye, kiretse yuko hari acari ibibazo by'ibihugu byinshi byo muri Afurika bijanye no kwivura, kubera ko ni ingwara igoye, niyo tuza kuroha akanya kuyivuga neza, isaba uburyo bwinshi. Ugaca usanga rero rino haba kicapugwa dasha abantu ntibifashe neza mu by'ubutunzi, ugasanga ikibazo cy'amasiranse nayo nyine atameze neza, abantu benshi batagira ubwishingizi bwo kwivuza, ugaca usanga abandi nabo barafite n'imyumvire ikiri hasi ku buryo bivuza ahantu hatandukanye bakoresha ikirundi cyangwa ibya rumenyi shikaho rero bitura abaganga benshi bamadusindikara bafite ingaruka nyinshi ziva kuri diyabete yaba mu mafyigo ku mitsi mu maso n'ibindi bitandukanye ngaho muri rusange uko dushoboye turagerageza gushika ubuya umuntu akora ibyo ashoboye
ibitigire mu bamufise nk'uko twabivuze indwara n'indwara icyo abantu benshi ku isi biharuro bishikirizwa n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu byerekana ko mu mwaka w'2019 abantu bangana n'umuriyoni n'igice bahitanywe n'iyo ndwara ku isi hose mu gihe abandi amaje ibihumbi miliyoni amajana na 63 bagendana iyo ndwara ya diyabete murafite ibiharuro mu Burundi by'abantu bagendana iyo ndwara
ku kintu kijyanye n'ibiharuro si kuri diyabete gusa ni ikibazo gihari mu bihugu byinshi byo muri Afurika nta biharuro dufise kubera ko nta byigwa bikora ku rugero rw'igihugu nko mu Burundi nta cyigwa kijyanye n'indwara y'isukari ku rugero rw'igihugu kirakorwa naho dufite imigambi yuko ubushakashatsi bw'amagara y'abantu n'abandi badufasha twiyumvira muri kazoza kahagufi igihe kiza kizoba cyagabanutse ko dushobora gutanga icyo cyigwa mugabo hari ibyigwa bimwe bigenda birakorwa mu bitaro bitandukanye yaba mu bitaro by'abigenga cyangwa bya leta cyangwa ibyigwa bikorwa n'abanyeshuri baheza amashuri y'ubuganga hirya no hino n'abigisha bo muri kaminuza mu mice imwe itandukanye y'igihugu iraba n'imigwi y'abantu bamwe bamwe berekana ko indwara y'isukari ihari kandi ku rugero runini nk'ubu ibiharuro dufise bya vuba birerekana ko ari indwara igira iz' ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi mu Burundi nyuma ya malariya n'izindi ndwara urumva ko imaze kuba indwara z'ubwa gatatu mu bihitana abantu benshi n'indwara ihari hama ibiharuro dufise biva mu maraporo baha ishyirahamwe mpuzamakungu rya OMS bita amagara y'abantu urasanga bavuga yuko byababa ibice 200% by'abantu bari mu Burundi babagwaye diyabete mugabo nabyo nyine ni biharuro tuvuga tutofatira ko kubera ko ntuvuga mu gifaransa ko biri bieze n'ibintu baba bakuye mu bitaro bitandukanye cyangwa mu mavuriro naho burya abivuza n'abantu bake cyane uko nashaka ku isi yose iri shyirahamwe cyangwa ibyigwa tugenda turagira bigenda birakorwa mu masosiyete ajeje kwigira indwara y'isukari urabona ko umuntu umwe kuri babiri agwaye indwara mugabo batazi ko ayigwaye byumvikana ko n'ibiharuro ni bike cyane ugereranije n'ukuri uko kuri
ego tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe na Eustache mwiriwe neza umunywa wanyu iradiyo ijwi rya Amerika
mahoro
muraho Eustache
ikotatimu
muri hehe
n'inyaro
akandi kazina kawe ninde
ikengurukiye
inde
ikengurukiye
ndayikengurukiye duga ku ijambo ikibazo icyumviro turi kumwe n'abaganga babiri banonosoye indwara zitandukanye umwe yanonosoye ibyerekeye gufasha abakenyezi abafasoni mu kubungabunga amagara yabo tukaba turi kumwe kandi n'undi muganga araba indwara zitandukanye harimo n'indwara y'isukari duga ku ijambo ikibazo cy'imvira ibarakumva duga ku ijambo yego
ereke iyo ndwara n'indwara mbega imenyerewe cyane kuko nibaza yuko ari ukutamenya
indwara yihe iyo kuravuga
ya diyabete
ego
ukuvuga hariho n'ugusanga bayisoye kwa muganga ugasanga aho kubandanya afata imiti ugacumenga abandanije gufata za nzoga rero nagira mbatse yuko bishobora kubandanya bikwega yangwara cyangwa ibyo hapfa bikweka n'ibindi
murakoze ikibazo cyiza reka Dr. Nyandwi mubwire icyo mubwiye uyu munywa ni radio ijwi rya Amerika Eustache abaza niba
arakoze cyane umunywanyi Eustache kuri iki kibazo avuze iki ni ikibazo gikomeye cyane Burundi kubera ko hariho imyumvire itandukanye
ariko ni kibazo kinini kubera ko hanini nti nikiva no kubagwayo bwabo ikibazo cy'ingwara gisukari ni kibazo kinini cyane kiri no vuga mu Faransa ki complexe harabuze ubumenyi ku nzego zose uhereye ku baganga kubera ko giye kuri aba baganga banonose ibintu abaganga bakeya mu gihugu ndi bazaba turi batatu nabo nyine turi Bujumbura hama n'aba baganga bandi le message nariste nta bumenyi bukwiye baronka uravye amasaha bika kuri ibintu cyane na diabete ni mwanya muto ugiye mu baforoma hoho n'ibindi bintu rero ni ingwara igoye bisaba ko umuntu ayigwaye yigishwa akamenya ingwara afite yariyo kumenya ko ari ingwara ngendanwa akamenya ibimenyetso byayo akamenya ingene abana nayo kugira ashobore kubana nayo ariyo nyene agerageza kwitunganya ibyo rero icyo twakwita mu gifaransa cyitwa thérapeutique ahanini ntitangwa kubera ko hariho byinshi bisabwa hari ubumenyi budakwiye kuri benshi hama akabaho ngira ngo haba ruguru n'umwanya udakwiye ni ikibazo kinini cyane hama ni indwara igoye kwakira kuri benshi batayakira kubera bamaze kubwira indwara z'abantu ubuzima bwose hama indwara isaba ibintu byinshi byo kwitondera mu bijyanye no gufungura mu bijyanye no gukurikiranwa mu bijyanye n'imiti fata buri munsi mu bijyanye no gupimwa hari abantu benshi rero bigora baca usanga bagiye kumviriza byinshi bivugwa kubera havugwa byinshi cyane bagaca bakurikira rero ibyo ugasanga kubera ko ikibazo cy'indwara cya mbere nuko ni indwara atabimenyetso byinshi umuntu aba yifise mugata kintu kinini yumva akomeye nk'abandi agaca yibazira ngo byarahita nacyo gituma atabandanya bakurikirana ngo bandanye afata imiti ni ikibazo ubushikanganji nibaza ko bifite mu minwe icyo kugira sensibilisation ikwiye kandi buri munsi mu bo vyega byose no mu bagwayi
icyo ni kibazo gihamba rwose tuhava tugaruka ko ariko imbere yaho nagushaka mbaze na Dr. Ndayizamba nawe nyene giri cavuze ku kukuntu amagara y'abafasoni ifashe ya raporo yashikirijwe iyo dufise mu 2017 ivuga ko mu Burundi abantu bashika amajana 548 ku bantu 100,000 bafabishwe niyo ngwa bapfa bariko baravyara ikibazo cuko abavyeyi bibungenze kenshi hari gihe kenshi na kenshi basa eka bita umuremyi bariko baribaruka icyo kibazo cifashe gute mu bitaro muri mwo mugereranije n'ahandi nko mu bihugu kiri mu nzira y'amajambere n'u Burundi burimo
twebwe ni muri cyane cyane za muri iki gihugu nkoramo ndetse ngaha mu kibura onzi n'uko ndamaze imyaka 25 kumaze kubura ababyeyi batatu urumva benshi mu bagabo iyo habaye isanganya ry'ubwo haba mu gihugu cyose kandi mu ntara inkata ashaka komisiyo aba umugwi utawicarira icyo kibazo ukaraba igikumo byavuye ko nige raba ko icyo kibazo kuba byerekeye mu Burundi ndabizi ko hakiri ingorane kubera amamaternite si menshi atandukanye kandi hari aho usanga imiti idakwiye novuga yuko bigoye kubwira umuntu agereranye za hariya mu Burundi niba ngaha kubira ngaha urazi ibiti biri kizwi rwose mu gihugu cyose hapfa abagore 10
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe n'undi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika John Ndayizeye muri aho John
ego turakomeye Frederic
murakomeye mutwibutse intara murimwo
Cedar Rapid Iowa muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Eh ni byiza cyane rwose turi kumwe n'abaganga babiri murafite ikibazo mwafite icyumviro banonosoye ubuhinga butandukanye hari uwitaho amagara meza abafasoni hariho n'uwitaho izi ndwara harimo indwara y'isukari diabete duga ku ijambo ikibazo cy'umuriro
ndabara mu kijya batumire bose
barakumva duga ku ijambo
gome jewe ndafite ikibazo cyane cyane kereke ku kibazo cya isukari aricyo diabete ndafite ikibazo ku bantu bakunze guhitanwa n'icyo niyo ndwara na cyane cyane ruguru muri bariya abantu aho nikora babari mu ntara n'ititishikanye imbere ku kibazo cy'ubutunzi nashaka mbaze muganga akora kuri kira hopitale bariya abantu konze diabete ifata nabi ubwo abantu benshi bakunze gupfa bukwi batagwaye izo zibahitana kuko ndiko ndarabirino uwo ifashe imufata nabi atanyarukiye kwa muganga agacagira ko yitaba Imana na hanyuma numvise ko yavuze ati abenshi bakunze kwirukira kwa bumenyi canke bakarondera imiti isanzwe y'ikirundi ngo bifashishe diabete ifata nk'ibintu by'uburozi canke ibintu bifasha umuntu nyene nk'ibintu by'imisonga aho naho rero nkacambaza ati none ko hariho abantu aho nikora baronka uburyo gute leta yobifise ukuntu ifasha abantu badashoboye kwivuza canke bagiye kwa muganga akaba hoba hariho ukuntu bofasha kugira ngo baronke imiti uko diabete ziri ubwoko bwinshi ndabiye kubombo nino bagwaye abayigwaye hariho abagwara indwara zo kwita zishinge nka kabiri ku munsi aho abatishoboye bozironka gute n'abafata imiti y'umwanya ku mwanya ibaheranye bigenda gute ndaza kubaza ibindi hanyuma numvise inyishu
murakoze niwamushaka kubaza ibindi bibazo murinde ku murongo Dr Joseph Nyandwi utubazo tubiri twa John Ndayize
uyu munywanyi John Ndayizeye abagiye ibibazo bikomeye cyane kubera ko nababwiye yuko tugitangura ko indwara y'isukari ni indwara igoye haba mu buryo bwo kugura no mu buryo bw'amafaranga uburyo donkere mwa finance mu Gifaransa iyi ndwara rero igituma igoye ni kubera ko ni indwara ngendanwa igoye isaba gufata umuti buri munsi umuti ugura amafaranga hama igasaba n'ibipimo nabyo nyine bisaba uburyo rero ku bantu ba ruguru sinabaruguru gusa abo mu gisagara hari aho bigoye nicyo gituma jyewe nk'umuganga ndiko ndakira umuntu ndamwakira mugabo n'umuti ndamwandikira cyangwa n'ibipimo ndamutuma icyo kibazo cy'uburyo cya mikoro ni ikintu nacyo nyine turabira ko iyo tuba turagura indwara ngenda hama hari ikintu yavuze cy'imyumvire agereranije n'ingene indwara ifata yibaza yuko hari abantu baba bapfa bukwi na bukwi ikibaza ko nayo ishobora kuba irimo birashoboka kubera ko mu isanzwe diyabete ni indwara umuntu ashobora kubana iminsi myinshi atabizi gushikaho rero ya ngaburamubiri ya insuline igabanuka ku rugero runini cyane n'icyo gihe rero niho haboneka ibimenyetso yaba ibyo gukoyora cyane byo gupfa ibiro byo kubura ingufu mu mubiri ibyo kunyoterwa cyane ibyo rero umuntu ashaka kubigendana ku buryo umubiri ashobora kugira icyo bita acidocetose diabetique ni ukuvuga ko umubiri ubura isukari ugaca ukoresha ibinure kugira uronke ingufu zo kuwutunga ibyo binure rero hari ibintu bivamo bita acetone ibyo biri toxique n'ubumara kuri cell bibaye byinshi mu maraso birashobora gushikaho rero bishobora guhitana umuntu kandi mubona yari ko aratambuka ukonduraguye igihe ataronse ubufasha rero ngo aronke iyo insuline aronke iserumu zikwiye nicyo gihe arashobora gupfa kandi mwabona amenga arakomeye birashika nama ku bantu baruguru imiti nibyo barayibura n'ukuri ni ikintu giteye ikigongwe nk'abantu bafise diyabete y'ubwoko bwa mbere icyo twita diyabete du type 1
bisaba ko bahabwa insuline kubera ko umubiri wabo uba waratakaje capacity uba waratakaje uburyo bwo kwikorera insuline ubwayo abo bantu rero ni ikibazo kinini cyane nicyo gituma tugiye kuraba ibyo twita experience de vie n'abantu bataramba na gatoya n'abana kenshi ubona muhura ukagerageza uko ushoboye mugabo ukazorindira ko agaruka bamuhaye ugatije ugaruka imezi abiri cyo turabe amugabo ko zumva ngo yarapfuye ibyo rero biragoye cyane n'ibintu biteye agahinda kubera ko niyo insuline nayo ironka ntantuze nta kuyibika fisi
igome tugaruka kuri mwe Dr. Ndayizamba cyane cyane ku byerekeye nk'abafasoni baza kurondera ko muwafasha kubungabunga amagara meza imugereranije imbere yuko ikiza cya COVID-19 itangura n'ubu murabona mubandanya kuronka igitinyi cy'abafasoni bakwiye hari kuvaho cadukiye hari abantu benshi basa nabi bintu bakuje kwa muganga aho mukorera bifashe gute
ego cyane cyane mu mezi ya mbere ya y'umasa 20 abaza kusaba kurongera kutubafasha baragabanutse cyane rwose kubera nabujyana n'abakuru bari basabye yuko batuzacane kugora kubera ibitaro byari byuzuyemo abarwaye coronavirus ariko n'igihe bimaze gusezura turabona ko hariho benshi bataragaruka bacitinya hanyuma navuze yuko na abarwaye abafasoni bibungenze bagabanutse cyane kuva n'ubuvuga ingwano ya kabiri isi yose iteye ntihari bwagabanuke abakenyezi bibungenze ngo n'umwaka cyangwa umwaka uheze ariko biratambitse kuza kuva muri iri cii ibintu bito birasubira mu buryo
ikintu kimeze nk'impanuro mwaha nk'abafasoni b'abarundi bibungenze nk'izihe cyane cyane abo babinuba guca kwa muganga muri iki gihe hari intambamye zaba zihari gufata urucandago wibungenza
urucanco inozi urumva si cyo kimwe n'ibiba muri Afurika kuko incanco zaraboneka ari nyinshi tuvuge nk'ibihugu byinshi cyane cyane bitunze byararekuye gucanca abakomezi cyane cyane abasanzwe bafite izindi ngorane z'amagara babe nk'abagira basigi ibibazo byinshi cyangwa nk'ibyo Dr. Nyandwi yari kumwe n'abaganga barwaye diyabete cyangwa ibyo bita hypertension bitewe n'imbanyi kubera itohozwa byinshi byagizwe ku rusanzwe rukoresha ya ibibazo bita irene musaze ubwo hirya nibwo buri kwezi gukoreshwa ku bakenyezi bibungenze ariko ibindi cyane maze nyine zikoresha ubundi buryo nawe zitarasohora icyorezo rikwiye zoba nazo nyine ata ubumuga zitera ku bana bari mu mbanyi n'ahandi mu bihugu bya Buraya abakenyezi bibungenze ubu arari kure gucancwa kuva ku ntango n'imbanyi gushika amemewe uhenze amagabo benshi bavuga ntawe utangura atarakwiza amezi abiri aha muntu uze mu Bufaransa hariho abatangaye babonye umushikiranganji w'amagara w'abantu waraciye amayinga nka ntane ariko atera urucanco mugenzi we umushikiranganji mutorize ya Gregoire afite imbanyi y'amezi atanu murumva ko bari ubwo rucanco ino baragwizigiye cyane n'ahandi bakiyeye amasenga naho amasohoze bandanya kubera kikiza yuko hari desperate mu birunda
ku bwanyu Dr. Ndayizamba ikintu cyo bari ngorane ni ke mu Burundi cyane cyane ikana mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere aho tubandanya kubona ibitigiri biri hejuru by'abafasoni bitaba umuremyi bariko baribaruka ingorane nyamukuru zihagaze he?
Ingorane nyamukuru ajya gutera imbere biragoye. Tere imbere nshya guteza imbere ubusata rumwe uru izindi safa zidakurikiye kuko urazi njye nadukenye umuyagankuba amazi amadispensaire amasantre de sante ukaraba njye na abantu badashingura neza ugasanga njye na ibirometero byinshi umuntu ashaka kujya gupimisha inda ugasanga imiti nk'umuntu atanditse ariko abwo amaraso cyane aje kwibaruka ugasanga nta maraso ashobora kumushikira n'ingoga wumva byose bisa kwiteza imbere ibindi bidakurikiye nicyo gituma benshi ndakunda kuvuga nti developemani globale n'ahandi biragoye kubwira guteza imbere igisata kimwe ibindi ariko birakurikira ariko ntibibuza ko abantu babandanya biyumvira na jewe aho ngeza hari igikorwa maze ko iminsi nkora kubura abangira noserere ibyiyumviro kugira bagire mu gihugu cyanjye bateze imbere icyo kintu cy'abazengaro.
Yego be tukiri kuri mwe bwenyine Dr. Ndayizamba ikintu kimeze nk'impanuro muha nk'abafasoni cyane cyane abaruguru aho usanga kenshi na kenshi naho bibungenze ari gake baja kwa muganga ntawe uzi ko arukura amavuriro canke ibitaro biri hafi akamumwubatira kugira ngo amagara yabo abandanye abameza n'ayahe eka nawe wafasoni nyine batagiye mu ishuri canke bava baba ahantu nkaruguru cyane rwose mu gihugu.
Yego ni ukuba kuba ahantu nzeye mesaje ikoreshwa n'uburyo ngendwa ku bwungu ubabwira yuko bapfa kugenda kwa muganga naho ko bari gatatu cyangwa kane gusa kugira barabe ko bigenda neza nta ndwara yindi yiyongereyemo zahagenda gupimisha tension bakaraba ko byose bigenda neza naho bagenda gatatu gusa bashobora gutora ibintu byinshi bitaragenda nabi cyane. Hanyuma ikindi ni ukwiga yaba uburyo buriho bwa gufunguza abantu abantu bakuru b'amadispensaire mu masantre de sante nibo bishobotse bashoboye kuronka mesaje bakamenya abagore bibungenzi bari muri iyo district bo kwidepase nabo nyine bakabasanga imuhira kugira ntabadashobora gushika iyo bashika kwa muganga bakaronka ubaha ibyiziro.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isananira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro mwisanga kirabandanya turi kumwe n'umunywanyi Flores. Muraho? Muri hega Flores?
Ndi mu Burundi.
Kandi kazina ni nde?
Sangimana Flores.
Sangimana Flores, ok. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo.
Ikibazo nashaka kubaza
yego
nk'ubu indwara ya diyabete irashobora kuba afite nk'ibimenyetso umuntu ashobora kubona akavuga ati arayirwaye.
Reka tubaze muganga. Murakoze cyane rwose Flores. Reka tugashikize muganga Joseph Nyandwi. Hari ibimenyetso byigaragaza umuntu atarasinzikara byerekana ko afise iyo ndwara y'isukari?
Murakoze umunywanyi bagira ikibazo cyiza cyane. Mu bisanzwe ibimenyetso bya diyabete biva ubwa mbere ku ndwara ku bwoko bwayo. Hariho iyo ubwoko bwa mbere igihe umubiri utagishobora gukora insuline na ntoya muri icyo gihe hari ibimenyetso simusiga iyo twita resinekazino ni uko ubwa mbere umuntu arata intege hama ubwa kabiri agakibiro byo bigakoroka cyane kandi afungura afise apeti akayabagakwiye cyangwa ikanarenze hama akanyoterwa cyane amakana koyora cyane na cyane cyane mu ijoro hariyo n'utundi tumenyetso ushakoza bikubitunguzungu kumva iminyanya cyanke kudakandura neza abone bifunga mu maso nayo ku bwoko bwa kabiri diabete y'ubwoko bwa kabiri igihe iyo nkabura mubiri umuntu umubiri ubuyikora mugabo idakwiye cyangwa itakora neza mwico gihe ibimenyetso ntibikunda kugaragara yaza kugaragara hashize igihe kinini umuntu ashaka kwibana n'imyaka itanu cyangwa irenga atabyazi nicyo gituma hari ikintu kenshi tufatira ko abakandi abantu bamenya iyo mu muryango umaze kubona hari umuntu arwaye indwara y'isukari ni ugufata yuko nawe ushobora kurwara nicyo gituma bisaba kwa umuntu ariko aripimisha nibura rimwe mu mezi atatu ugapimisha isukari ukamenya ingene imeze iyo ufite ibiro by'umurengera nicyo kimwe naho nyine umuntu yagerageza kuzararaba isukari nta kintu bayiyongiye yumva mu mubiri akazarabisha isukari nyari ku mezi atatu
muri ko muvuga ko abantu bavukana cyane bo mu muryango umwe hagize umwe abagwaye isukari n'abandi boza baripimisha bashaka kukigwara naho boba batari muri bya bintu byaba bituma iyo ndwara igurirana
ego cyane kubera ko indwara y'isukari y'ubwoko bwa kabiri na cumi cyane ni indwara y'umuryango iyo mu muryango harimo umwe yayigwaye ni ukuvuga ko mwese ako kantu kaba kajyangojyango iyo ni ukwita presogenetike mu gifaransa uwigendana si bose bazoyirwara kubera hari ibindi bisaba kugira ibyuke b'indwara ariko ni byiza yuko umuntu azaragerageza akipimisha akisuzumisha kubera ko muri abyo buzima tubamo muri afurika ni ahantu dufite imihangayiko myinshi rostresi bitandukanye n'ahantu ibyo tubamo n'ibiki bigenda birahinduka nyine dufungura uno munsi birahinduka ni nacyo gituma na diyabete igenda
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na Emanuela miriwe neza muri hega Emanuela
muri Sudani ya Majepfo
Sudani ya Majepfo akandi kazi na ninde
kula dusenge
Dusenge ego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga kuvyerekeye uburyo bwiza bwo kubungabunga amagara y'abafasoni yaba amagara y'abantu bose ku byerekeye cyane cyane indwara ya diabete duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
ego nagomba kubaza
ego
uburyo umuntu yokora kugira yirinde iyo ndwara y'isukari nkabaza n'ikindi kibazo mvuga ati mbega iyo ndwara y'igisukari hariho imyaka ishobora gufatira ko umuntu cyangwa n'umwana mutoyi arashobora kuyivukana nibyo
murakoze ni ivyumviro vyiza ibibazo vyiza duga ku ijambo Dr. Joseph Nyana
kurya nabibabwiye bivana n'ubwoko bwaribwo tubihereye ukuntu umuntu yoyikinga ubwoko bwa kabiri diabete secondo type 2 ni indwara umuntu ashobora gukinga cyane ku rugero runini icya mbere ni ukuraba ubwa mbere ibintu biyitera akaba ari byo umuntu yirinda icya mbere ni imibereho icyo twakwita mode of life ingene umuntu asanzwe abaho ibyo afungura ibyo anywa ingene yideplasa donc icyo bita nivise d'acteur siporo akora ni ukuvuga imyimenyerezo akora ibiro byiwe uko bingana ugerageje rero ugatunganya ibyo ugafungura neza ukagira imyimenyerezo ikwiye ukegerema hama ukagira n'ibiro biringaniye n'ingene ureha ibyo birashobora gufasha kwikinga iyo ndwara y'ubwoko bwa kabiri mugayo indwara y'ubwoko bwa mbere yoyo nta kuntu na kumwe umuntu ashobora kuyikingira kubera ko nihinduka rero umubiri atakuntu na kumwe umuntu ashobora kuyikinga hama ku bijyanye n'imyaka nabyo nta myaka ibaho umuntu ashobora kuvuga ngo iyi ntuzokora diyabete cyangwa ntuzoyirwara umuntu ashobora kurwara diyabete akivuka iyo bita diyabete neonatale cyangwa arwara diyabete akiri umwana muto nk'uko ashobora no kuyirwara ku myaka ari yose ari umutama cyangwa mutama
Ego deka tu gari kuri mwebwe Dr. Ndayizamba Gerard mu gihe cyo muza cyane cyane kuri bya bitigi twavuga by'abafasoni bitaba imana bariko baribaruka ni bitigire ibi kiri hejuru umuntu agereranije ni uko mwabivuze nko mu Faransa mu gihe cyo mwakwi habonetse abantu batatu bonye nari bo bagize iryo sanganya ni benshi nkuko mwabivuze ariko ntibake ugereranije n'abandi baba mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ubukene bw'ibikoresho byo gupima bufise uruhero hara aho twavuga nka za ecography n'ibindi bikwiragira mu ntara nka zose z'igihugu ibyo bintu ntishaka kuba bifise uruhara
ego birashobora kugira uruhara ngarutse kuri ibyo biharuro nanavuze ko ari abakenyezi batatu bitabye imana mu myaka 25 mu mwaka
n'imyaka myinshi
hanyuma rero kubyerekeye ibikoresho ego ibyo navuga bya telemedicine ushobora kuvura umuntu ari kure ukoresha ubuhinga bwa none birashoboka n'ibintu n'uburyo turiko turaronka internet na fibre optique n'ibintu bishoboka mu minsi izoza mugabo cyane cyane birazwa n'ingene umuntu ayo masmen ari organize muri district muri province ukaraba ngene par exemple ibintu byose byo gufata byo kugura abagore bariko bamaraso cyane baje kubyara yene umuntu ashaka kubavura ukagera bafata cyo kimwe muri provinsi yose bagakoresha protocole imwe ukaraba yuko bose baronse imiti imwe baronse imwe protocole urashobora gusanga uri kuragabanya abantu bapfa ikindi ushobora kubwira ni uko gusa ajya abantu benshi barigira mu kunenge z'abandi nk'ubu bagize bati muri chaque province reka tuvete yose duhure amezi atandatu turabe ababyeyi bitabye umuremyi ariko baribaruka baba uko bangana turabe nica bitumye bicarire hamwe urabwira ko kwirinda kubisura bikagaruka ukaraba ngira dusha dukora dukoresha iyindi bishasha ubundi buhinga bushasha iyo byose ibintu bishobora gutuma ibintu bigenda neza
mwavuze uruhara rw'uburyo buri kuri telemere bwo guhanahana amakuru hari ikintu ku bwanyu nk'abafasoni bakora kugira ngo amagara yabo cyane cyane abafasoni bibungenze kugira ngo amagara yabo itabweho cyane rwose abategetsi bakora iki bo ku mitumba bo mu ntara zitandukanye kuko abari mu bisagara kenshi na kenshi nk'uko mwabivuze abaganga usanga n'abahinga banonosoye ubwo buhinga bibereye mu bisagara bikomakomeye ikintu abafasoni bakora kugira ngo bitabweho amagara yabo itabweho kurusha nk'ibihe
gufungura neza hanyuma kugabanya ibyaro urabona nk'uku wikurikiranije imbanyi ya sana n'umwaka uheze usanga amagara atoroherwa ugasanga umugore afite anini ashobora kuba ntumubyeye yashoboye kubaka yibarutse akava amaraso menshi agasanga iyo ngorane uca isanga umubiri wiwe udashobora kumusiporosa ugasanga aciye yitaba imana no kwitaba imana naho abakiri muto kugabanya ibyaro gufungura neza uza kwa muganga naho abari kure ugasuma ugenda imbanyi itaratana kuremera naho ugenda ikimaze amezi ane ukagenda na rimwe cyangwa gatatu ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma abantu bikingira ibyaduka bizoza mu mpera y'imbanyi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Deogracias muri aho Deogracias
ndabumva
muri hehe
Jawendo mchangu za Mwurundi.
Kandi kazi na ninde?
Niongabu.
Niongabu, unafitiki wazo uchi mviro, tika kujambu?
Na yote sikiwato chariki ngwara diabete.
Ego.
Ado mambaze, nena se, hari ilifungu kwa mwurundi. Yirinde ngwara diabete.
Hali bifungu kwa muna shora kuili nda kujila ngo niyandole yungu wali mchua kiwazo mnika mnawaza?
Bifungu kwa muna wazora fata kujila ngo vimukingi rengu wa diabete.
Ego me, leka Dr. Nyandwi, gili chabi uzeko?
Mwisa andwe na habifungu kwa kihari yewe tumba muna hili nyingu wa ya diabete kuwe lako ningwara iva ko ingene ubiri uhinduka mu mikorere mugabo hari mfungo kwa biduze biro izo rero umuntu yogeza uzirinda izo nazo ni nyifungo kwa zose zongewemo isukari cyangwa ubuki nyifungo azibinure byinshi hama sinzi ko ashatse kuvuga hari ibintu ino basiye biharaje banavuga ko yari imiti ya diabete y'amagumbo ya tever changichi na mfungu wa ni mihari ugango ndaifata kujira ndigende diabete changi kure diabete na ihali jihari jikome nugu fungura neza hama ukagira ibiro biringani yenge ureha nugi mugi ureenze changi ibiro birenze hama ukakori mnye menyelezo ukobitikerezwa hama swese yoyo ibiwazo vyo muzi wanusha ugiri indabila goye na sport ifasha ariko na cyane cyane rero ugakurikirana urita hamagara yawe ugapimisha
ariko hariho ibifungurwa umuntu canke ibintu umuntu ashaka kureka byo bavyongereza diabete aho tuvuga isukari tukavuga ivyamwa bisosa hari ibintu ashaka kwirinda kurya kenshi iyo afise cyane cyane nk'iyo ngwara
iyo umuntu amaze kugwara iyo ngwara ya diabete aho nibindi twa turi mu bintu byo kugura hari imfungwa nyinshi tandukanye dushobora kubuza umuntu ubwa mbere bwo nayabwiye nico kintu cyose cyongewemo isukari cyangwa cyongewemo ubuki hariho ibintu birimo ibinure byinshi harimo nibi byinshi bavuga ngo nta sukari yongewemo hariho nibyo bagurisha bavuga mbere ngo ni isukari y'abadiabetiki ibyo turasaba ko afirinda ariko tugiye kuvuga ibyo gufungura bava dusanga hari to kwinjira mu bintu byinshi kubera ko nabonye yuko hariho n'ababuza abantu ngo ntage biharage ngo ntage ubugari ngo ntage umuceri ntage iki kimwe twamenya iyo umuntu amaze kurwara indwara ntahinduka umubiri we ntiwahindutse ntawe uba wagiye hama ikindi nacyo hariho cya kibazo cy'imibereho cy'uburyo umuntu rero waruguru nk'umugingo ntagi biharake nicwa na diabete icwa niza icyitwa na malnutrition kubera ko izindema mubiri protein n'ahandi hari ya ruguru kugira ngo ashobora kuzikura cyangwa ashobora kuzikura ibyo rero ni ibintu tekinike tutavuganira n'umugwayi umwe wese bivanye n'umwimerere cyangwa particularity afite
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na John Ndayizeye mwiriwe neza ndabona ko mugarutse kuri Miko John muraho
turaho
yego murafite ikindi kibazo icyumviro
kome akabato nari mfise nagomba ndakarabije ku bakenyezi bahitanwa n'imbanyi bariko baribaruka na cyane cyane muri kijya gihugu cy'iwacu mu Burundi ubwo nibo babahitanwa akeshi nuko boba babura amaraso boba batakaje kuko akeshi narabyumvise mu makuru yuko abantu bahitanwa n'imbanyi kubera kubura amaraso yongera baba batakaje ko ari baruka ari kitigiri kinini ya cyane kose ku mwaka gitaye ubwoba none nk'abaganga babimenyereye hoko kuki kugira ngo amaraso mu bitaro ibaruta abapasoni nta amaraso akwire agume ahari uburyo atamu pasoni yosubira guhitanwa no kubura ayo maraso kuko nk'ibihugu by'ino usanga amaraso akwiye ntabwo barinda kuyarondeza mu bantu ariko iyo tugacafise ico kibazo hoko kwiki muri leta kugira ngo ico gitegerekije hasi murakoze
murakoze reka naho Gerald ndayizamba atari muri leta naho atari mu Burundi n'umuganga ico kibazo arashaka kutishura doga kwijamba
ego nazana kibuze gato y'ubwa mbere na mbere nuko aba reserve ya maraso akwiye mu bitaro byo hagati mu gihugu ikindi kindi dushobora kubwega burarahugwa urasha kurabira ku Rwanda Rwanda ruramaze imyaka rukoresha ama drone kugira rutwara amaraso aho abakenewe mu bitaro biri kure cyane baramaze gukingira abavyeyi benshi bariko barivuka kubera ubwo buhinga none twebwe mu Burundi ntidushobora kuronka amadrone ane canke nayo yobarabiri ikibazo umuntu yokwibaza ikindi ni uko iba confiance generale parce que vyoroshe muri atwita turakunda gufata ibintu nk'umenga niko bitoya kugenda nifata genda kubita muri hopital centre niho nagize stage niga ubuganga muri kaminuza yo mu Burundi twarabuze abakenyezi benshi baje kwigaruka muri centre twabuze ambulance kuza kuzana amaraso muri clinique waruje yari kandi ya clinique ivyo rero ni ibintu biri muri kamereka tutategekanya tuta no guhindura mandali
ni ukuvuga muri ko muvuga rero ko igitigiri kinini c'abafaso ni bitaba umurenye bariko baribaruka kiva ahanini kukura amaraso nta bindi bintu byaba bitera ivu nk'izo
oya urumva ivyo nivyo bibazo byihutirwa cane iyo umugore aje kubyara kwibaruka iyo atabitse kuva amaraso hari aho usanga usigaje umwanya mutoyi kugira umukize ato rero n'ibindi vyica abakenyezi bariko baribaruka birya vya sesantiterwa n'imbanye vya diabete vya anemi ariho ibintu vyinshi bishobora gutuma noneho niwo mukenyezi yaragiye kwigaruka zasiporta neza
yeshoka
gituma navuze nti ajya gutera imbere ishobora guteza imbere ibintu byinshi icyarimwe nomba ikintu kimwe gusa
yego me muri kumwe murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ya Amerika turi kumwe na Eric muri Veneza
niriwe
muri hega Eric
ni Bujumbura mu Burundi
akandi kazina ninde
Nihori mbere
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
je nagira nshikirize imbiro ku byerekeye bya diabete
yego
gira gasana kabazo
yego
turabona yuko abantu benshi kubera imiti ya diabete usanga izimbye abantu benshi basubiyumvira gukoresha imiti y'ikirundi kandi banavuga yuko ishobora kuba igabanura iyo diabete ndatanga karorero nk'igiti bita umubirizi rero nagira mbaze mbega uwo muti ku bantu bawufata birashobora yuko uba uvura diabete byoba ari byo canke mbega nimba ari byo hoho ko mu kuwufata umuntu atamenye ingene awufata usanga bababwira ngo ufate igikombe ugasare naho usanga ufashe mwishi cyangwa ugasanga ufashe mukeyi tumenye amasaha uwufatira urumva umuntu awunywa uko abyiyumviriye ho nta ngaruka mbi byogira ku magara y'abantu
yego me Dr. Nyandwi icyo kibazo ni gwanyu
arakoze cyane Eric kuri iki kibazo bajije iki ni bimwe twatangura tuvuga by'imyumvire itandukanye mu isanzwe iyo umuntu afite indwara ngendanwa nk'iyi usanga ari umuntu muri make agowe kubera agowe kubera imyumvire cyangwa kubera kugwa no hino atamakuru akwiye abaronka ibi by'umubirizi hariho n'ibindi bavuga by'amabimyembe hariho by'amavuka bavuga ibitandukanye byagombo nta kintu na kimwe gushika ubu mu bahinga batandukanye barabije ingwara ya diabete nta kintu na kimwe cy'icyatsi cyangwa cy'uruboga cyangwa cy'umuti w'ikirundi kivura iyi ndwara indwara ni kubera ko abantu benshi ntibazi ingene ifata iyo umubiri umaze gutakaza ububasha bwo gukora insuline nta kintu na kimwe kindi umuntu yonywa ngo kize kubugarukanya kimwe gusa ikindi nacyo ndabayifata bayifata ni ukuyikwegera kubera ko numuti mara umuti sindabizi ni ikintu ufata utazi urugero ufata ingene rungana kangahe ku munsi utazi ingene bikora mu mubiri ku buryo bishobora no guhinduka bikonona ibindi bikora mu mubiri nk'igitigo cyangwa amafyiko jewe ntanze akarorero ndazi abarwayi b'iwanjye bafashe uyu muti kandi ndazi ko hari abamaze urwara sivoze batayihorana donk amaze urwara indwara z'igitigo kubera ibi rero kuri icyo hoye josi kategorike nta muti no muri kirundo hari kubura ingwara gisukari
inyishu itomoye ndabona hagize ko dusozera nashaka ndabasabe Dr. Gerard Ndayizamba mugire nk'ikintu mutanga kimeze nk'impanuro cyane cyane kuba fasoni bibungenze eka no kubaganga eka no kubategetsi mu Burundi kugira ngo ntihagire kuzoboneka wundi mu fasoni sandaba ariko ariko aribaruka duga ku ijambo mu kanya gatoye cyane rwose munsi bunotu
icyo do hanura nuko aba abantu bose bategetsi abaganga bo kwicara hamwe bakaraba ngena bashobora kuronka nk'izo drone zishobora gutwara amaraso hagati kaza gukingira abantu bari ko baraza amaraso badashobora kuronka ambulance izana amaraso n'ingoga ibyo ni nk'ikintu gishoboka ikindi ni uko mu hôpital provincial bashobora gushyira hamwe ibintu bita protocole de prise en charge comme mu kuma maternité yose n'amadispensaire bakaraba ko abantu bose bavugwa kumwe
ego mwe namwe Dr. Joseph Nyandwi mwatanze impanuro mu kanya gaheze ariko mu kanya gatoye cyane rwose muntu tumwe mu gihe cyo muvuze ku byerekeye indwara ya diabete ukuntu abanyagihugu yirinda n'ukuntu bogabanya ubukari bwayo tuga ku ijambo
murakoze Monsieur Frederic ku bijyanye na diabete mbere n'izindi ndwara zose ngendanwa icya mbere cyo byose bihera ku kunyigisho icyo twakwita education nuko kuva mu ishuri kuva muhira umuntu kuva ku ndero kuziko abantu babwiza kubigisha kwita amagara yabo kubijyanye no gufungura kubijyanye no gucunga ibiro tubijyanye n'imimenyereke ibyo rero umuntu wese yakura bizi kuva akiri muto gushika asaza icya kabiri ni ingene leta bicishe mu bushikiranganje yotunganya ibintu bijyanye no kwitaho abantu bafite izi ndwara ngendanwa kuva ku ivuriro ritoya bita centre de sante cyangwa meme ku mutumba hajya mu baremesha kiyago n'abantu bakaronka inyigisho zikwiye kuva hajya gushika ku rwego rw'igihugu hakaba ari cyo twakwita nka point focal y'abantu barageje kuraba aba bantu bafite indwara ngendanwa babitaho barundika bivanye icyo bita reference umuntu wese bivanye n'icyo akeneye akaronka ubushobozi hakiri kare hama abenegihugu nabo bakita amagara yabo bagafungura neza bakagira imyimenyerezo bakanigisha kumviza
ndabona akanya katujanye ndabashimiye cyane rwose Dr. Gerard Ndayizamba ndabagushimiye nawe Dr. Gerard Ndayizamba nawe Dr. Joseph Nyandwi ndabashimiye mwese ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio Ijwi ry'Amerika turashimiye abanywanyi bose baduteye akamo bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro turabashimiye namwe inshuti mwese mwadutera amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.